ifoto ya 40 itubwira ibyo gushinga intahe umwizera wese azokizwa icaha igihano cibe bidashira hamwe n'urupfu nimburu wizera utegeza gufasha abandi gutahura ubutumwa bwiza mpemu yera w'Imana azoguha inkomezi zo kubaho no kumukorera koresha iyi DVD ikaseti ICD canke agatabo kose kuba kavugize inkuru mu kubwira abandi byo wize gutyo abantu benshi bazomenya ukuri kw'Imana n'umucunguzi wacu umwami Yesu Kristo abanyumvirije bose Imana ibahezagire kandi ishishikare kubakomeza amen haleluya.